Mwakoze guhitamo kumviriza radio isanganiro ndabaramutsa ndabipfuriza n'umwaka mwiza wa 2026 kaze murano makuru mu Kirundi twabateguriye duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abantu bari mu ndongozi badatunganiriza neza abo bajejwe akavuga ko babandanije bazofatwa nk'abatanze imihoho Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu ijambo ryiwe rigenewe itariki ya mbere nzero bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura bavuga ko batorohewe kwiyungunganya mu mwaka wa 2025 urangiye ngo kuko waranzwe n'ubukene bw'igitoro ubwo amafaranga y'agaciro ni duga ry'ibiciro bakibaza ko muri uno mwaka mushyashya wa 2026 hamwe ibyo bibazo byotoregwa umuti boshobora koroherwa gusumba bamwe mu banyagihugu ho muri quartier gikizi ya zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura babona ko atacho kogwa kugira ngo igiturire gihere mu Burundi ni mu gihe leta yasizeho intumbero gutuza igiturire kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030 muca mubikirikira mu idonido ryano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Albert Nduwayo Alexis Ndayisenga ndasubiye kubahikaza
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaha ikaze murano makuru abanyagihugu bo muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera bavuga ko bugarijwe n'ubukene mu miryango ngibituma badashobora guhimbaza neza umunsi mukuru urangiza umwaka bavuga ko mu myaka iheze umunsi nk'uyu mu kibano basangira urukanywa n'ibifungurwa ariko kubu bidagishoboka kubera ubukene buri ahatari hake mu miryango tubibaze Patrick Nsengiyo
Muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 byatangujwe n'igisabisha hatari hake abasengera mu ishengero rya Katolika icyo gisabisho bagikoreye kuri paruwasi yitiriwe Teresia Mweranda aho cyari kirongowe na Patiri Mahenga Grace uwo nawe akaba yasabye abakirisi umwe wese kwirimbura akaraba ivyamugoye mu mwaka uheze ngo akabikosora muri uyu mwaka dutanguye mu ntumbero yo kuba kumwe neza n'Imana yamurinze bamwe nabandi mu gihugu muri zone Gatara komine Matongo bavuga ko bugarijwe n'ubukene mu miryango ngo bituma batashoboye kwitegurira neza guhimbaza uyu munsi mukuru w'umwaka mushasha w'ibihumbi 2026
nje ndiko ndabiraba imyaka yahera abantu wasanga bitunganije ibintu ari bintu mugabo imyaka irikiraza mu rumenga nta kintu kiyo turiko turaronka neza tufise ubukene mu bisanzu mu yindi myaka wasanga wa umuntu wa nyuma yajya ubwishaza kubiraye mugabo ubuya n'ikijumu kirose urashimira Imana
mu myaka kahera barawitegurira bagatarika ibitoke bakarondera bifungurwa umwe akavanga yimukira handi ugasanga nk'imihana nk'itatu nk'ine nk'itanu barakoranira hamwe bagasangira ibifungurwa n'ibinyobwa ariko gushika unya nibaza ko ari ubukene kuko ntibikiboneka
ubwa mbere wasanga n'umudandaza ariko aradandaza hari ibintu wabona nyene ko bisohoka neza ariko turiko turabiraba nko muri no mwaka hoho nta ntubiriko birasohoka neza twizere ko biva ku bukene
nubwo biruko Stanini yo ngabo arongoye zone Gatara asaba abo arongoye kuza gusabikanya na duke baza kuronka ikindi ngo nuko bo kwirinda gusesagura mu miryango kuri uyu munsi ngo kuko inyuma y'uwo munsi mukuru ubuzima bubandanye uko bisanzwe muri zone Gatara komine Matongo intara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio isanganiro
urakoze Patrick Nsengiyumva abanyagihugu bo muri zone Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura bavuga ko umwaka wa 2025 waranzwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro ubwo igitoro bwiyongera ku mabarabara mabi bigatuma bananirwa kwiteza imbere kuko ngo ibiciro byaciye bibumurengera ku isoko abaganiriye n'isanganiro bibaza ko hamwe hotoga umuti w'ibyo bibazo bakaronswa n'imitahe mito mito ngo boshobora kugerageza kwiyungunganya muri uyu mwaka wa 2026 aba ni bamwe muri bo
uyu mwaka hagoranye ibintu byinshi bifungurwa byaradutse abantu barakena imitahe bituma ubuzima bw'abantu bato bato busubira inyuma cyane kubera ibyo bintu byose byari bizenze kuri uyu mwaka ugiye gutangura hasabwa yuko abene gihugu haza nk'umugwiza atungwa kanaka hari amashira hamwe y'abantu bato bato ari mu mitumba uwo muntu akazana imitahe yiwe agasaba inyungu nto kuri abo bene gihugu yahaye imitahe hanyuma abene gihugu nabo bakaca baje kudandaza bagiye kudandaza rero bigasaba yuko nivyo bifungurwa bikoroka amabeyi muri leta bagapunguza amakori cyo nca bene gihugu dusaba kugira ngo jewe muto muto wa muntu yamumutahe aronke inyungu nanje ubona aranguye karonke inyungu na jewe ngiye kudandaza ndonke inyungu numwe ne gihugu agiye gufungura nawe abifungure bizimbutse
ikintu cy'ambere na mbere cyaduhanze ni kintu ciduzwa ry'ibiciro ingene twiyunguruza cyangwa ifaranga ry'agaciro taboneka ku bwacu nk'abanyagihugu tumenye yuko twese bituraba hariho abantu baduze ibiciro atampamvu ingaruka z'ukuri zigwa kuri twebwe abanyagihugu ko twebwe nitwe cyose bigarukako rero leta ivyo yo bikurikirana cyane kandi karaba ariyo ningene igitorogisha kuba kiboneka niyo coba gike mwugo asanga kiko kidandazwa kuri magendo leta yo harabika hagabira kuko itahagabiye byose bibazwa leta
nko kwa fonctionnaire umushahara wabo wagumye hahana kwi deplace biraduga rimbura nko kuja ku kazi urishi 3000 ugatahurishe nka 5 wa mushahara wagumye hahana mugabo ugiye gusumana muri ya mperuhembwa aho gusanga usigaye mu kinogo rero bikunze nko kuba fonctionnaire bo bongerereza umushahara
mu afa 2025 ibintu byatugoye cyane nka twebwe mu barabara harimo ibura ry'ibitoro bararimeze nabi urugendo uri kuragenda rwarurerure biragorana kugira ushike yoja amateka cazimba hano gende imota 5 cyagenze 10 usanga biragoye ukuntu pakira umuntu umwe kuri yabeye tuvuga nka prime normale kubera ko cuhomba usara twarengeje umuntu umwe twapakira abantu babiri police gucya dufata usanga byabaye ikibazo amwe ibyo byo hinduka 2026 tukokwigenza neza tugakwikiza amategeko
muri uyu mwaka utanguye wa 2026 umugambwe w'abadasigana iprona uhamagarira abarundi gufatana mu nda atakwinubana hamwe no kugwanya ubukene Olivier Nkurunziza awurongoye abona ko uwo umwaka wo gutegura neza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka wa 2027 agatumirira abarundi bose kuyitegurira ni mu gihe uno mwaka ariho uburundi buzorongora umujyango w'ubumwe bwa Afrika uyo arongoye umugambwe y'Iprona abona ko yobanza agatorera umuti ibibazo biri mu gihugu kugira ngo ntagende ari dogegwa
ico hambere twohera ko nukubandanya babumbatira amahoro n'umutekano ama ubumwe mu barundi kugira ngo ingorane zose twumva mu karere zituma abantu bacanamwo nibizoze ngaha mu Burundi rero ikintu gikomeye nuko abarundi bafatana mu nda amahoro n'umutekano bimwe bicanisha mu abantu by'imigambwe by'amoko ni tuvyirinde kugira ngo Burundi mu 2026 abarundi bazogume bafatanye mu nda ica kabiri n'ukugwanya ubukene ubukene burembeje abantu ibi byankenerwa bibuze igitoro kimaze imyaka myinshi irenga 3 kitaboneka igatuma ibintu biduga ku isoko abakozi ba leta ubukene buri mu kubica ivyo rero leta itabihagurukiye biriko bituma abantu benshi bahunga igihugu bagenda tuzosanga abakozi ba leta ivyo twipfuza yambona kazoza leta ivuga bidakunda mu gihe abantu babaye ubuzima burawo ubwa gatatu tumugambwe wadasigana icuvuga nuko mu Burundi leta yo cungera neza karaba demokarasi mu Burundi ntigenda kagiriye mwarabonye amatora y'2025 ukuntu yabaye no kuvuga rero leta naho abantu bifashe ni habi ngorane yoraba ko amatora zoba mu muco umugwiseni ukigenga kugira amatora y'2027 azoba amatora meza kuko bitagenze uko igihugu cy'u Burundi tuzako turaja ahantu habi cyane ivyo rero leta itegura ibiganiro abantu bagume baganira kugira ngo amatora zotegugwe neza mu muco atawukumiriye atabusuma ivyo ni ibintu bihambaye bizotuma igihugu gikomera kuko twimirije amatora mu mwaka w'2027 rero umwaka w'2026 ubu mwaka gutegura ibintu neza atagukumirana ukuganira atagukoresha inguvu igikenye n'agahotoro ivyo rivyo bizotuma igihugu cy'u Burundi gikomera kandi gikayagwa mu makungu rero twifurije nyeri cyubahiro umukuru w'igihugu amagara meza tukamwifuriza ko n'uwo mwaka kuko ni hazoza kurongora ubumwe bwa Afrika nazo yendere kurongora twidoga ko demokarasi tahari ko mu Burundi hari zindi ngorane kandi azoba ari ndayahundwa mu vya Afrika naho tumusavye ko azogenda akarorero ariko tutavuga ngo naharongoye mu gihugu ciwe nibigenda neza
Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana iprona gukomeza umutekano no gukomeza igisata cy'uburimyi ni bimwe mu by'umugambwe apedere ubona ko byoshigwa imbere mu mwaka utanguye kugira ngo habeho impinduka mu gihugu Gabriel Banza witonde aburongoye ashikiriza kandi ko n'igisata cy'ibitegwa njabukamazi nk'ikawa cyotezwe imbere kugira ngo abarimyi bumve akarusho karimwo kubwa Banza witonde ngo umwaka uheze waranzwe n'ibihe bitari byoroshye harimwo intambara yo mu karere hamwe n'ibihe bya politike byo gutegura amatora tumukurikira
umwaka duhegeje waranzwe n'ibihe bitari bike cyane cyane bijanye n'ibi by'amatora gutegura amatora byari bijanye n'ibi byo gushiraho inzego nshasha dufatiye ku ntunga nshasha igihugu yahindutse by'intambara ziri mu karere byabereye muri Kongo byatumye Burundi buronka impunzi nyinshi ariko kandi umwuka wa politike wabandanije ututumba murabona ko tugifise impunzi ziri hanze nahare twe mu mgambwe ya PDR tubona ko ibintu bitandatu byokoregwa ku cyane muri mwaka dutanguye ikintu cya mbere kuba gukomeza umutekano ibyankenerwa byose kugira ngo imbibe z'igihugu zicungegwe kandi n'umutekano hagati ubandanye utsimbataye icya kabiri gukomeza uburimyi uburimyi barimyi bakaronka ibyankenerwa byose bikenewe yaba imiti ifumbere imbuto zirobanuye abahinga mu by'indimo babafasha kurondera amasoko hanze ariko kandi guteza imbere igitegwa njabukamazi murabona nk'igitegwa cy'ikawa ipampa icyayi abantu batera badebukirwa kubera ko bwa mbere baronka amahera yabo batebye leta ikabishyura nabi abantu bakibati mbega by'ukuri turi mu gitegwa njabukamazi aho ni mugiye bakijya bukanya aho hakujya biciye mu bintu wabi babaha amafaranga atari make kandi bakajya bayazanye ikindi gitaza cyozamugwa ni gitaza kijyanye n'ubutunzi gukoresha neza amahera ya leta ibi by'ubutare bikabananya bica mu muco bikaza kuramira bene igihugu ntibiye gusa imvugo inyubako za leta amabarabara amasoko ibitaro kugira ngo ubutunzi bwiyongere hariho rero no gucikira amashyirahamwe ya leta ariko arahomba na kamara maze kubona amashyirahamwe ya leta atera homba mbwa amashyirahamwe yabigenga agatera imbere amashyirahamwe ya leta yonagugwa agashigikirwa agatanga umusaruro n'abanyamitahe rero boshigikirwa abanyamitahe bigenga boshigikirwa by'amategeko mu burusho no kuraba ingene baronka amafaranga mva makungu ariko kandi n'ibitoro bikaboneka ibitoro bikaboneka kugira ngo abantu babandanye bakora imirimo bagonokewe
Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR mukuru w'igihugu ahimiriza urwaruka rw'u Burundi kwijukira imyuga kugira ngo umuyaga nkuba umaze kuboneka mu gihugu ntubapfe kubusa akemeza ko iruhande y'ikigo cy'imyuga cy'ishombo hagiye kubakwa ikindi mu ntara ya Buhumuza mu ijambo giwe yigenekerezo ya mbere nzero Evariste Ndayishimiye avuga ko gushika ubu Burundi bufise mwimbu ushikana ama megawate 165 ariko ko hakoreshwa ubutarenza megawate 90 tumukurikira
kubaka ingomero z'umuyaga nkuba twabigize umugambi nshingiro uyu mwaka urangiye tukaba twuguruye ingomero z'umuyaga nkuba zitatu arizo Rusumo Jiji na Ruvyironza aho bukera naho turugurura urugomero rwa Murembwe haruguruwe kandi ibujumbura hajya mu rubirizi igituro cy'umuyaga nkuba cegeranya uje uva mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu bipimo ubu tugeze ku rugero rwa megawate 165 ariko gushika ubu twarabonye ko abarundi bakoresha megawate 90 gusa muca mwumva ko atawo kwidoga ngo yabuze umuyaga nkuba kwihinguriro giwe nayazokubakwa muri kazoza kandi dufise n'umusesekara turashimiye kandi twangira dutera intege abagwiza tunga nabo bamaze gutangura kubaka ingomero z'umuyaga nkuba kugira ngo uwo muyaga nkuba unganuko kose ntudupfe kubusa turiko turatera intege ugwaruka ngo gwijukire imyuga y'ubwoko bwishi nko gusudira kubaza gukora imiduga n'ibindi nico gituma twateguye ikigo ugwaruka gwize n'urutize ruzokwigiramwo imyuga hariya mu Rusi muri komine ya Shombo mu ntara ya Gitega hakaba n'ikindi kigo nk'ico twifuza ko uyu mwaka cyotangura kubakwa mu ntara ya Buhumuza
umukuru w'igihugu aragabisha kandi indongozi zikora nk'abacangero badatunganiriza abo bajejwe akavuga ko babandanije bazofatwa nk'abatanze imihoho Evariste Ndayishimiye ahamagarira abashikiranganje gutegekanya imigambi y'iterambere babanje kugisha inama abo barongoye kugira ngo hatunganywe imigambi ihuye koko nibyo baba bakeneye n'ubu nyene mukwirikire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi
kwa kiri ndongozi zitaramenya gukorera bene gihugu zikurikije ibyifuzo byabo mbere aho kubatunganiriza bakabaka ibiturire canke ntibabumvirize niyo baje kubasaba ijambo abandi baranka no kumviriza amashyirahamwe basanzwe bakorana mu migambi y'iterambere yaba ay'abarundi canke ay'abanyamahanga ndifuza ko muri uyu mwaka bucutangura abashikiranganje bose umwe wese ukwiwe bogendera intara bakumviriza abegwa n'ibisata bajejwe kugira ngo batunganye imigambi bakurikije icabene gihugu babashakako umukozi w'igihugu wese tumusaba ko atosubira gukora nk'umucangero amenye ko irya mpembo ayironka kugira kore icajejwe muri uwo mwaka utanguye dutegerezwa guhindura ingendo abazokwanka kwakira ibibazo bya bene gihugu canke iby'amashyirahamwe atandukanye ashikiriza birinze kunshikira bamenye ko uwo yarabijejwe azobasa n'uwatanze imihoho kandi natwe tuzovyakira uko abakorera mu gisata cy'abatoza kori nabo ndabasavye nshimitse bamenye ko amahera yose ategerezwa kwinjira ivyo ndabishikirije cyane cyane gisata kijeje gutohoza ingene amakori yinjira nubwo biraba igisata cyose abakozi bose batavyitwararitse nta kizobuza ko tubigiza ku ruhande hanyuma tukarondera ababikwiye
isanganiro inami sumbingimba
bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye gikizi ya zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura barashima umugambi wa leta wo kugwanya igiturire ariko bakabona ko atacyokogwa kugira ngo igiturire gihere mu Burundi abaganiriye na radio Isanganiro kuri uyu wa gatatu bidoga ko igiturire kiribwa n'abakora ubuzi butandukanye ngo abanyagihugu ba mikoromake bakaba aribo bahomba ni mu gihe leta yasizeho intumbero yo gutuza igiturire kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka wa 2030 abo banyagihugu basaba indongozi gufata ya mbere kugira ngo bagwanye igiturire tubumvirize
giturire nga mu Burundi kirakwiye gutuzwa kuko giturire ni inkwezi y'amaronko mabi kirahesha ishusho mbi mu gihugu n'ukuri giturire kirakwiye kuvanwa mu gihugu niyo igihugu cyotera imbere byo va hano hejuru bakakigwanya gose bakakigwanya bimwe biboneka munyagihugu niwe agwa mu mporero atadica ariko arazira niyo nkwezi yo kubura ibintu biza mu gihugu
Zaransi bari bagerageje kugira ngo bigwanywe ariko byaransi nibakobye n'ubundi bagume bavu arabe yuko byugabano naye handi ntikizohera igiturire
n'ukuri leta girageje karabo kuntu yo kigabanya bambe yo gikura ahubwo kigahera niho n'umunyagihugu amerwa neza washobora kuja nk'ahantu rondera nk'ikintu ugacumenga icurondera udatanze ukamenga ukironga ariko utanze utazi n'akantu gato gatanga ico kintu gaco kikuregwa neza cyane hari gihe ico kintu nawe ubugikeneye akano tuvuga keneye usanga uratanze munzego cyane cyane n'ubwo kicura kugituza kigahera ariko
aha muri iki gihugu igiturire nikizogabanuka nico kimwe n'ubumaraya bamaraya naho byogenda gute bama babagwanya aho bigera bagabanuka canke ngo bagabanye nigiturire nico kimwe nta kizohera hano muri buno Burundi bemwe barakijya nta mweranda rimwe je kubesha kugiturire nta mweranda rimwe turakunda amahera cyane kandi tuzoyasiga hamwe nicho gituma rero kugira bagice kigende burundu gashobo nubu urumva ngo nta biturije bariko barajya babijya barabi wowe urumuntu muto muto kagenda ari jambo saba ushora kuriroha kukutagiri icyo tanga
ni hano duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye ndabashimire kuba mwayateza biri shimire na Albert Nduwayo amfashije muhinga bw'ibyuma kuri mikro yari Alexinda Isenga ibindi biganiro n'amakuru birabandanya kuri radio isanganiro.